Radio 1 de América. Radio 1 de América vugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Itondo kiza kuri mwe mwese muduteza amatwi, ndi Jeffrey Mutagu mubasuhuza mbaye ikaze muri aya makuru. Ingingo z'ingenzi: umuryango w'abibumbye uravuga ko gahunda za leta mu Burundi zidindizwa n'ibura ry'abahanga bazishyira mu bikorwa, biraterwa n'iki?
Ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi 500 ku kwezi, bamaze ko imyaka atari mike kuva mu 2009.
Uyu ni muganga Vincent Ndayizigamiye uyobora sendika y'abaganga mu Burundi. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yatangaje ko bishoboka cyane ko intambara ibera mu karere ka Gaza ishobora gukwira mu burasirazuba bwo hagati. Agataho umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco kuri iki cyumweru yasabye Israel n'umutwe wa Hamas guhagarika iyo ntambara. Na Burusiya bwatangaje ko bwarashe indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa drone zigera kuri 36 zari mu kirere cy'inyanja y'umukara. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru tuhere kwa vugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yatangaje ko bishoboka cyane ko intambara ibere mu karere ka Gaza ishobora gukwira mu burasirazuba bwo hagati. Yagereranije ako karere n'igisasu gituramye gitegereje guturika. Ibyo bitangaje nyuma y'aho igihugu cye gikumira indege zitagira abapilote bita drones zari mu kirere cya Misiri kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Yavuze ko ubusugire bw'igihugu cye butagomba kuvogerwa. Israel yatangaje ko izo ndege zaje ayo zigamije, ivuga ko ari z'abahuti bo muri Yemen bashyigikiwe na Iran. Igisirikare cya Misiri cyatangaje ko izo ndege zaje ziturutse mu majyepfo y'inyanja itukura zitura mu mijyi ya Taba na Nuweiba hafi y'umupaka w'icyo gihugu na Israel, aho zakomerekeje abantu 6. Perezida Sisi yavuze ko aho zaba zaraturutse hose we aburiye abantu ko akarere k'iburasirazuba bwo hagati kose gashobora kuba isibaniro ry'intambara ikomeye, kandi kuri ubu kameze nk'igisasu gituramye gitegereje guturika. Ejo kuwa gatandatu yakoresheje inama igamije gushakisha amahoro mu burasirazuba bwo hagati, asaba ko imfashanyo yoherezwa mu karere ka Gaza yakoroherezwa kubona inzira, kandi abafashwe bugwate mu ntambara bakarekurwa, ndetse hakaba n'agahenge ko guhagarika intambara hagati y'umutwe wa Hamas na Israel. Hagataho umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco kuri iki cyumweru yasabye Israel n'umutwe wa Hamas guhagarika intambara birimo kuva muri uku kwezi kwa cumi. Yasabye kandi ko abafashwe bugwate n'umutwe wa Hamas muri iyi ntambara barekurwa. Avugira mu rubuga rwa Mutagatifu Petero yavuze ko nta ukwiriye kuzibukira ibitekerezo byo guhagarika ikoreshwa ry'intwaro. Mu magambo ye yagize ati: "Turavuga ngo muhagarike intambara bavandimwe." Yasabye ko abafashwe bugwate n'umutwe wa Hamas tariki 2 y'ukwezi barekurwa bidatinze. Papa Francisco aravuga aya magambo mu gihe Israel yatangiye kugaba ibitero muri Gaza binyuze ku butaka. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yavuze ko ari icyiciro cya kabiri cy'intambara imaze ibyumweru bitatu, kikaba kigamije gutsemba burundu umutwe wa Hamas. Abaturage ba Gaza barirwa mu bihumbi bigabije inzu zibikwamo imfashanyo z'umuryango w'abibumbye, bihereza ifu n'ibindi bikenerwa by'ibanze nk'uko byatangajwe n'umuryango w'abibumbye. Kuri iki cyumweru, Burusiya bwatangaje ko bwarashe indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa drone zigera kuri 36 zari mu kirere cy'inyanja y'umukara n'umwigimbakirwa wa Crimea. Ukraine muri iki gihe yongereye ibiterwa ku Burusiya nta kiratangaza kuri aya makuru. Kuri iki cyumweru, abaminisitiri b'ubucuruzi mu bihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi bahuriye mu Buyapani basohora itangazo ryerekeye intambara y'Uburusiya bwashoye kuri Ukraine, bavuga ko ari intambara irimo ubugome idafite impamvu zigaragara zayiteye uretse ubushotoranyi kandi itemewe mu buryo bw'amategeko. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza kuri iki cyumweru yo yatangaje ko za kaminuza zo mu Burusiya zategetswe ko mu biganiro bigendanye n'amasomo zitanga zigomba guhagarika kunenga politiki n'ubukungu by'igihugu ndetse n'imyitwarire ya Rwanda. Yavuze ko ibi bigamije kubuza abantu kubona amakuru nyayo muri ibi bihe by'intambara Burusiya burwana na Ukraine, kandi ko ari indi ntambwe ikumira abantu kuvuga ku mikorere y'igihugu. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza yavuze ko ibi bigamije gusa gushyira imbere ibitekerezo by'abashyigikiye ubutegetsi buriho mu Burusiya, cyane cyane muri iki gihe byitezwe ko Perezida Vladimir Putin w'icyo gihugu ashobora gushaka indi manda ku butegetsi mu matora ateganijwe mu kwa gatatu mu Burusiya nyine. mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugiye no kuri waisha radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X munadusanga kuri VOA radio yacu mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Mukare kibiyaga bigari tuhere mu Burundi uhagarariye umuryango w'abibumbye Abdou Dieng atangaza ko gahunda nyinshi za leta zigorana gushyira mu bikorwa kubera kubura abahanga babikora. Haravuga ko ikibazo cy'imishahara mike gituma abarundi bafite ubwo bushobozi bakuramo akabo karenge bakajya kureba aho babona amaronko. Eloge Willy Kaneza.
Abdou Dieng umuhuza bikorwa w'ibisata byose z'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi avuga ko ari ikibazo gikomeye gitegerezwa gutorerwa umuti. Mu kiganiro yamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yerekana ko ONU ifasha Burundi na hata bitigiriza amafaranga yashoboye kuvuga akaba yamenyesheje ko imigambi myinshi itarangurwa na leta bitewe no kubura abakozi bashoboye kuyishyira mu ngiro.
Uyu munsi leta iratubwira iti ntitwashoboye kurangura iyi migambi kubera atabakozi babishoboye dufise. Jewe nababajije ndi mushaka tubazanire abavuye mu bindi bihugu canke tugarukane abarundi banashoboye akazi cyane rwose birenze bo muri diaspora kuko ni benshi. Mbega n'igiki gituma abarundi bagenda? Umuntu araraba ahakorera akabona ntashobora kuhaguma cyane cyane kubera ikibazo cy'imishahara nk'uko twabivuze. Ibi tuvuga ko tuzokaririza ubwenge abantu, ego midata wanje tuzobikora, ariko naho nyene ikibazo cy'imishahara kidatorewe umuti baduca mu myanya y'intoki.
Ingorane y'abakozi ba leta badafite ubumenyi ni ikibazo kiraje ishinga n'inama nshingamateka. Umukuru w'urwego Daniel Gerard Ndabirabe yemeza ko bituma haba gucerwa kw'ibintu byinshi n'amaraporo y'igihugu. Yemeza nk'akarorero ko mu itegurwa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2023 ushira 2024 rwabaye urw'abaha kandi hari hitwa ko hari abahinga babunyoye. Yabivuze kuri uyu wa gatatu igihe abashingamateka bariko babaza umushikiranganji w'igaga ca leta uko yakoresheje amahera mu mezi atataheze.
Hari n'igihe nibaza ni mbega hoho bazoheza babyandike gute kugira ngo bashobore gukora raporo yumvikana. Twebwe nk'abashinga amateka ingorane turazibona, ikibazo cy'amakompyuta kirahari gikomeye kuko twarabibonye ejo bundi mu bintu bijyanye na budget programme 2023-2024 harabonetse amalacune menshi mu bintu bijyanye n'amakompetense. Bari bakoranije abantu bashobora kuba bafise ubuhinga muri bijyanye na budget programme kugira ngo bishobore gukorwa, ariko bari imparugwa. Umuntu agacya yibaza none umuntu agiye kureba mu maministeri ma sekuriye yose iki kibazo kiri uko n'andi marotara zose.
Ikibazo cy'abakozi ba leta baje gukora hanze y'Uburundi kimaze iminsi kivugwa rwose cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu. Muganga Vincent Ndayizigamiye atwara sendika sinafite y'abaganga yemeza ko umushahara w'intica ntikize ari wo utuma abaganga batabakomoka.
Ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi amajana atanu ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu 2009. Bamwe baja gukora mu bindi bihugu abandi bakaja gukora muri amashyirahamwe mva makungu bita ONG, abandi nabo bakaja mu bitaro by'abikorera utwabo. Ivyo bigatuma haba impfu nyinshi kandi twari ku rugero aho impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zariko ziragabanuka. Ugwaruka aribo basubirira abaganga ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi. Bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba.
Jenga twabisata byawo ni byose mu Burundi yavuga ko atawubuza abantu cyane cyane abaganga kuja kurondera aho bohembwa neza kurusha, akibutsa ko Burundi bufise abavuka igihugu b'incabwenge bari mu bindi bihugu.
Icyo ni ikibazo nkora mutima kuko gutakaza umuganga umwe byonyine simvuga mu Burundi gusa ni muri Afrika nzima n'ubugesera. Tubwirizwa kwiga ukuntu umuganga yize mu Burundi atahava kuko ntawe uzomushira ko ikiziriko ashatse kugenda azoshibuka nyene. Jewe nkorera ONU, hari umutayi munini w'abantu bize mu Burundi ndababona mu bihugu byose njamo. Mbega ubwenge bazi, barashoboye pe mugabo ntibashobora gutaha. Ni ikibazo turiko turavugana na leta ariko kandi nizo tubwira ahigwaye.
kuzereka abaganga umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye yatangaje mu minsi heze ko hari ingingo zibiri zigiye gushirwa mu ngiro zizotuma boroherezwa mu bijanye n'akazi harimo no kubatubwiriza agashahara kugira ntibagume baje hanze y'igihugu ubushomeri bwunyuwe n'ihagarikwa ry'imfashanyo y'umwe bwa buraya kuri leta y'u Burundi hamwe n'ikibazo cy'ubutunzi muri rusange mu isi bwatumye abakiri bato batari bake bahunga igihugu bakaja mu bihugu by'akarere cyane cyane muri Kenya gukora utuzi tubayabaye hisunzwe bitigiriye amasoko y'ijwi rya Amerika yaribwiye mu gisata cy'amagara y'abantu abaganga barenga amajana abiri nibo bamaze kuja gukorera mu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuva mu mwaka w'2014 Eloge Ulika Neza ijwi rya Amerika
aho mu Burundi kandi itsinda ry'abadepite riheruka gukora ingendo hirya no hino mu gihugu zigamije kureba uko imikorere y'inzego z'uburezi imeze aho abadepite baravuga ko babajwe no gusanga hari abanyeshuri bakicara hasi kubera kutagira intebe bagasaba ubutegetsi gukurikirana icyo kibazo Thierry Ndayishimiye
Abo bashinga mateka bavuga ko hari utunenge twibonekeza mu bijanye n'abatsindira amasoko yo gukora no kugura intebe z'abana bicara ko mu mashure basigura ko bidatahuritse kubona akira abanyeshuri biga bicaye hasi kandi intebe zikogwa ku mwaka ku mwaka
Mission of verification kuraba yuko amasoko yasiniwe bajya mu makomine kuko intebe bakora zikugere norme kuko twaruze yuko araho zibunika zitarashika yo bazijana biragoye gutahura kugene abana biga ko aracyara hasi kandi tubona iko gitanga intebe n'amakomine nayo nyina gatanga intebe turabona hano ku mafaranga yaguzwe intebe ashika umuryade n'ibihumbi 300 none nkaha ubonye amahere yashoboye gusohoka yo kugura izi ntebe z'abanyeshure yo vuga ko aya mafaranga yakuyemo intebe zingana gute acha ndabijaniranya ni miliyoni 250 zivugwa yuko zaguzwe amamuvero nibaza yuko amafaranga yosohoka yerekana n'igitigiri cy'ibikoresho byashoboye kugugwa
ingene amasoko atangwa y'intebe mu gihugu nta muco urimo no kuvuga ngo bahariya muri DCE baratanga isoko ariko buriya abapaye nta caution batanga nico gituma shatse usanga ya ariko arakora agategeko kwa mu nzira
aho umushikiranganji w'indero amenyesha ko ubushikiranganji ajejwe bukurikirana ku intebe zikwije bisabwa ariko kandi ntaka n'ibyabo baserukira abanyagihugu bavuga François Habyarimana avuga ko hari nizo bamaze gusubiza inyuma
byaragaragaye yuko aho umengo hari abantu b'amasoko bakagomba kugira sabotage bavuga tuti administration ifashe duheruka kwandika ikete umushikiranganji w'intwaro yahagati mu gihugu kugira ngo ahe instruction babura matari na babutaneri bafashe batera intege ba DC na ba DPE mu bintu bijanye n'ayo masoko kuko hari abantu batsindiye amasoko koko tubona yuko umengo ari muri sabotage y'ibikorwa bya leta
Ikindi abo batowe n'abanyagihugu berekana nuko basanze abatsindiye amasoko bateba gushira mu ngiro ibyo biyemeje ibyo bigatuma abanyeshure batorohegwa mu byigwa umushikiranganje nakana kwiyongorane ihari Habyarimana sigura kwico kibazo kiri mu minwe y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu
rero nyakwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu twarabivuganye yaratwemereye yuko agiye gufasha kugira ngo koko abantu batsindiye amasoko bashobore kuzanizo ntebe
umushikiranganje Martin Iteretse aramutse ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yarasabye ba mustaneri bafadikanije na babura matari kwegera abarongoye indero mu makomine kugira hamenyekane batsindiye amasoko n'ubu batarashira mu ngiro ibyo biyemeje
Harike tenandikiye babura matari mubwire abakuru ba mustaneri hariho amasoko y'intebe izo ntebe baranse kuzitanga navuze ati biba byiza muri komine bibazwa mustaneri biba bibi muri komine bibazwa nde mustaneri yenda guhera no munsi muvugane n'abadeseye bababwire abantu bahaye amasoko batarabaha intebe uno munsi ejo nahijya yejo mu mpera Paul cyo tubereka icyo tubakoza nibyumvikana ko umuntu agwanira isoko mugaje kurigwanira rironse agashara bahijya nuko uvuga iki ni sabotage abana bacu bagwishye kumabuye babuza aho bicara biga bicaye mugabo wa muntu ariko yinywera kamuse yiyongera n'aka project
Icegeranyo giheruka gushirwa ahabona n'umugwi w'abashinga amateka urabe iby'indero kivuga ko amafaranga yatanzwe agera ku muri yaridumwe n'imiliyoni 500,000 y'amafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga nayagenewe gukora intebe ariko igitigiri c'intebe cavuye muri ayo mafaranga ntikizwi. Ni mu gihe amafaranga yose yakoreshejwe mu gukora ibikoresho byose bikenerwa mu mashure muri uyu mwaka angana n'imiliyari 14 nk'uko uwo mugwi ubitangaza. Abo bashinga amateka bavuga ariko kwa ayo mafaranga yagenewe newe kugura intebe ari make kuko bitigira iby'abana bitera bigwira mu Burundi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ahandi havugwa ikibazo mu mikorere y'inzego z'uburezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu gihe mwaka w'amashuri umaze amezi abiri utangiye barimo bigisha amashuri y'impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe bahangayikishijwe n'uburyo bigisha bamwe mu banyeshuri badafite aho bicara, abandi nta bikoresho by'ishuri bafite. Inkuru ya Vedaste Ngabo.
Muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikomeje kuvanwa mu nkambi z'agateganyo zasange na Kabimvira zikajyanwa Mulongwe. Ugeze kuri bimwe mu bigo by'amashuri bya EPK Saba na Smad, usanga bamwe mu banyeshuri bajya ku ishuri nta myambaro ndetse n'ibikoresho by'ishuri bafite, abandi nabo usanga bicaye hasi mu gihe abandi nabo birirwa imuhira kubera imyanya yuzuye. Shugwe Ry'Imana Blandine ni umunyeshuri wiga mwaka wa kane mu mashuri abanza ya Kasabade, asobanura yuko bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo kwiga badafite bimwe mu bikoresho by'ishuri.
Banasaba dupokete uniforme, dupokete amakaye, abana batugabanye tube bake. Nsaba yuko bagabanya abana ubaka yandi mashuri babashyire mu yandi masaha.
Malipo Angelique yigisha mwaka wa mbere w'ishuri ribanza rya Kasabade, agaragaza yuko iki kibazo cy'ubucucike mu mashuri ari ingorabahizi kuri bo, bitewe n'uko mu ishuri rimwe usanga ririmo abanyeshuri barenga ijana.
Abanyeshuri benshi cyane, nanjye mfite abanyeshuri 120. Ibibazo ngira ni byinshi kubera abo bana barabura aho nyine ho bicara, bamwe nk'abicarika hasi ugasanga nicarise batanu kuri pipitre kandi bitari bikwiriye. Furema gutahura birabagora cyane kubera ari benshi, ugasanga ikigwa kimwe uri kurakimara hafi kwindwi yose kugira urabe kwa abana batahura.
Nyandwi Celestin n'umwarimu wigisha amashuri abanza y'Imulongwe yemeza yuko mu ishuri yigishamo harimo abanyeshuri barenga ijana, avuga yuko ubu bwinshi bw'abanyeshuri bugira ingaruka ku myigishirize yabo.
Ubwa mbere iyo uri kurigisha abana benshi biragora kwakurikirana, bose ntiburengana ku itablo ngo bandike, nko mu gihe uri kurigisha ikiga cyo kwandikisha biragoye ko isaha y'iminota 45 iza guhera bose wabacishije imbere wabafasha ukuboko nka twe twigisha bo mu ya mbere ubigisha uko bandika. Iyo ni ingorane ya mbere. Iya kabiri usanga bigoye kwakurikirana mu bijanye no gukira induru mu ishuri, kuko ibyo uriko urigisha uri karavuga hajya ntubumubona.
Ku ishuri ribanza rya Smad ryubakishije amabati n'imbaho, umuyobozi wayo Musebenge Hassan Lambert yemeza yuko mu ishuri hari yasanzwe higira abanyeshuri 65, ubu ari kwigira abarenga ijana bitewe n'impunzi nsha ziheruka kuzanwa Mulongwe.
Patana na sheria ya serikali, masomo inaombwa kila darasa liwe na wanafunzi
gukurikirana n'amategeko ya leta. Muri buri shuri rikwiriye kugira abanyeshuri 55, ariko kuri twebwe ayo mategeko ntakurikizwa kubera twegereye inkambi y'impunzi. Impunzi ni nyinshi ziva mu nkambi z'agateganyo, niyo mpamvu usanga hari ishuri ririmo 120 cyangwa 140
hesabu inaongeza zek darasa mwa sazi mwa iko watoto 120 140.
Bamwe mu babyeyi mu nkambi ya Mulongwe bavuye mu nkambi za Sange na Kavimvira bemeza yuko hari abana babo babuzaho bigira kubera ubwinshi bw'amashuri, kuko bamwe muri bo birirwa ku kiyaga cya Tanganyika na Mutambara baroba.
Turagerageza kugenda ku mashuri atandukanye tugenda kubandikisha bakatubwira ngo haruzuye, urumva uyu abandi bana bo bariko bariga n'abandi biwashu bicaye nk'uyu wanje bose hamwe, mva abana bane bose baricaye muhira nta n'umwe ari ku ishure.
Twagerageje kuvugisha Seri kuri iki kibazo cy'ubukene bw'amashuri Mulongwe, ntibyadukundira. Umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe Deonta Grotiman avuga yuko iki kibazo bakigeje kuri Seri, ibabwira yuko ifite amikoro make. Amakuru dukesha abashinzwe uburezi mu nkambi ya Mulongwe yerekana yuko abanyeshuri b'impunzi nsha ziheruka kuvanwa Kavimvira na Sange barenga 300. Uveda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
amakuru ku ijwi rya Amerika tuyakomereze ku makuru y'imikino nyuma y'umunsi wa 9 w'imikino w'ikipe ya Musanze FC niri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wa 9 kuwa gatanu mu mukino watangiye saa 9 kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo ikipe ya Marine FC yatsinze Gorilla FC bitego 3-2 nyuma y'uyu mukino hakurikiyeho wahuje ikipe ya Kiyovu Sport na Etoile de l'Est Kiyovu Sport yanyagiye Etoile de l'Est bitego 6-1 perezida wa Kiyovu Sport François Régis Rorimana yatangaje ko yishimiye uko abakinnyi babo bitwaye ashimangira ko amafaranga y'agahimbaza musiki bazajya bahita bayahabwa igihe cyose sebazaba yegukanye insinzi
ni byiza ni byagaciro kuba dutsinze match abakinnyi bakoze ko bashoboye baritanga cyo twasezeranye nabo mbere yo kumukinwa abishyize mu bikorwa bakinye neza kandi batsinze bamerita twarushije adversaire twakinye neza turamurusha atubanze igitego ariko tuta tugaruka mu mukino no mpamvu abaherezi bitangiza nk'ingi y'ibitego bitandatu ego ni prime abakinnyi twasezeranyije ko match yose bazajya batsinda bazajya bahabwa prime kiri ku kibuga iyi ni prime y'abakinnyi iyo batsinze bahita batwara miliyoni n'igice franga yabo abatazabona ayabo ku ruhande aya ni prime y'abakinnyi miliyoni imwe n'igice
uku gutsindwa nk'abadahari ku ikipe ya Etoile de l'Est ntabwo byasize ubusa ku munsi wakurikiyeho umutoza mukuru Maurice Nshimiyimana ndetse n'umwungiriza we Karim Habimana bahise birukanwa ejo bundi kwa gatandatu habaye imikino itatu Bugesera FC yanganyije n'Amagaju FC ibitego 2-2 kuri stade Bugesera Mukura Victory Sport yatsinze Tensere FC igitego kimwe ku busa kuri stade Huye Butare Police FC nayo itsinda Gasogi United igitego kimwe ku busa kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo Ejo ku cyumweru ikipe ya Muhazi United yatsinze Sunrise ibitego 2-1 kuri stade Golgota Nyagatare Musanze FC itsinda AS Kigali igitego 1-0 ku busa kuri stade Ubworoherane Musanze mu mukino wari utegerejwe na benshi kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo ikipe ya APR FC yanganyije na Lyon Sport ubusa ku busa kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 9 w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda ikipe ya mbere ni Musanze FC ifite amanota 20 ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na APR FC n'amanota 18 Police FC izari ya gatatu ikagira amanota 16 ikipe ya kane ni Kiyovu Sport ifite amanota 15 Mukura Victory Sport nayo ifite amanota 15 ikaba ari ya gatanu ku mwanya wa gatandatu hari ikipe Amagaju FC ifite amanota 14 Lyon Sport ni ya karindwi n'amanota 13 iya munani ni Gasogi United ifite amanota 11 Muhazi United ifite amanota 10 ikaba ari ya 9 ku mwanya wa 10 turahasanga amakipe ane ariyo Bugesera FC Gorilla FC Marine FC na AS Kigali yose akaba afite amanota 9 ikipe ya 14 ni Etoile de l'Est ifite amanota 7 Etensere FC ni ya 15 nayo ifite amanota 7 ku mwanya wa 16 ano wa nyuma turahasanga Sunrise ifite amanota 6 Jean-Claude Munyandinda ijwi rya Amerika I Kigali
Makuru y'imikino tuyakomereze mu Burundi aho umunyarwanda kazi Ingabire Diane ariwe waje ku mwanya wa mbere mu isiganwa ry'amagare mu bakobwa Tour du Burundi muri basketball naho ikipe ya Dynamo niyo yatwaye igikombe cyitiriwe incungu z'u Burundi yatsinze Urunani Desire Tungimana nibyo tubwira
Akona kamwe mwe kabakunzi ba Dynamo inyuma yo gutsinda Urunani mu rukino rwa nyuma rw'igikombe cyitiriwe incungu z'u Burundi rwa Gasororiwi na Merikiro Ndadaye ku kibuga cha Departement des Sports abarorezi bari bakubise baruzura bamwe bataronka naho bahonyora nkuko kenshi vyama vyabaye iyo migwi ikunzwe cyane mu gisagara cha Bujumbura iramutse itana mu mitwe uwo mugwi wa Dynamo wahora mu nkino z'amajonjora muri Tanzania yo kwitabira inkino za BAL aho mbere waronse itike yo kubandanya mu mahiganwa ku ntambwe igira kabiri weretse Urunani ko wahora mu mimenyerezo ikomeye mu kurutsinda ku minota 52 kuri 45 iminota ya nyuma y'urukino Niyo yatumye Dynamo itahukana insinzi ikimenyetso kitabesha ko uwo mugwi ofisiye imyimenyerezo ihagije umupira w'amaguru naho ku ndwi ya 10 mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi kuri no w'Imana Vitaro yanganije na Flambeau du Centre ubusa ku bundi nako vyagenze hagati ya Message Ngozi na Olympic Star mu Mamuru yanganije na Musonga tikime ku kindi Tel Aviv inganya na Tigre Noir ubusa ku bundi amasipiri yatsinze Interstar igitsindo kimwe ku busa Tigre Noir itsinda Rukinzo igitsindo 2-1 nayo Moso Sugar inganya na Tigre Noir igitsindo kimwe ku kindi inyuma iyo ndwi igira 10 umugwi wa Vitaro uracyari mu kibanza cya mbere ukabukurikirwa na Tigre Noir isiganwa ry'amagare na ryo Tour du Burundi ku nshuro ya gatatu kuri no wa gatandatu niho yasozegwa abarundi isinzi bari bamaze iminsi 5 bihera amaso ubuhinga bw'abigeme bavuye mu bihugu umunani vya Afrika ukuntu bafise ubuhinga mu kunyonga igare ibisanzwe bimenyerewe cyane gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi. Iryo siganwa ryari rigizwe n'uduce dutanu ku birometero 282 ryegukanywe n'umunyarwandakazi Ingabire Diane asanzwe yimenyereza mu gihugu cya Espagne. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yaramaze iminsi yitegura bihagije kugira iryo higanwa ryegukane. Ingabire Diane arashimira abanyarwanda bose babafata mu mugongo kandi akabizeza ko bazohora babaha insinzi muri kino gihe batanguye kwitegurira ihiganwa gisi yose riterekanijwe i Kigali mwaka 2025. Arashima uko barongoye igihugu babitaho akizera ko uwo mwaka uzogera bari ku ntambwe ishimishije.
Abanyarwanda ni ukubabwira nti abakobwa bohereje mu Burundi twabahagarariye neza, twaratsinze Turu de Burundi, twarahitanye mu bintu bitari byoroshe, so kandi twiteguye neza 2025 tubifashijwemo n'abayobozi bacu b'igihugu. Muzehe wacu turamushimira cyane kuko aradufasha cyane, atugurira amagare, ibikoresho, akadukemurira ibibazo bimwe na bimwe abandi badakemuye, mbese turamushimira cyane.
Ibihugu munani vyitabiriye iryo higanwa n'u Burundi, u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo, Cameroun, Misiri, Benin, Cote d'Ivoire na Uganda. Muri rusangi u Rwanda ni rwabaye rwa mbere, ikibanza cya kabiri gifatwa na Benin, nayo u Burundi bwatahukanye ikibanza cya gatatu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tim komeje kudutega matwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo na hatu yasoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika kuri micro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ibihe byiza kuri mwese.
Yodo, yamon, liye.